mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu iganiro vya ino genekerezo rya 12 ukwezi no kwa 2018. Hano muri studio y'inzwi muri kumwe na Joy Diane nahazengiye kuremesha ikiganiro muri isanga mugiye kumva ku mirongo migufi ya shortwave kwari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akabungu.com no kuri Facebook vewa radio yacu. Ariko imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina mugenzi wacu Placide Magambo turi kumwe muri studio. Placide, mushiki wabo amaze kwemezwa nk'umukuru wa OIF, byifashe gute?
Ya nibyo koko, ministre w'ubanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo niwe watorewe kuba umunyamabanga mukuru mushya w'umuryango uhuza ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Ni mu nteko rusange yahuzaga abakuru b'ibihugu bakoresha ururimi rw'igifaransa mu mujyi wa Erevan mu gihugu cya Armenia. Byasabye igihe kitageze ku isaha imwe kugira ngo habe hemejwe itorwa rya Mushikiwabo. Itorwa rya Louise Mushikiwabo ntiryatunguranye cyane kuko ibihugu byose bya Afrika n'igihugu cy'u Bufaransa na Canada byari bishyigikiye bidasubirwaho Louise Mushikiwabo. Ni umuco kandi ko ururimi rw'Igifaransa rwonyine ari rwo rurimi rukoreshwa mu nteko rusange y'uwo muryango. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame umenyerewe akoresha ururimi rw'Icyongereza niwe washyikirije inteko y'abakuru b'ibihugu kandidatura ya Louise Mushikiwabo, ibyo abikora avuga mu rurimi rw'Igifaransa. Mushikiwabo rero atorewe manda y'imyaka ine, abaye umunyamabanga mukuru wa kane uyoboye uyu muryango nyuma y'umunyamisiri Boutros Ghali wayoboye kuva mu mwaka w'1997 kugera mu 2002. Umunyasenegali Abdou Diouf n'umunya Canada Jean Michel nawe wayoboraga manda iherutse.
Yego, urakoze Placide. Hama madame Louise Mushikiwabo co kimwe na perezida w'u Faransa Emmanuel Macron babonanye n'amenyesha makuru muri make bababwiye ikibona.
Ya batangire kuri Louise Mushikiwabo aho mu byukuri yatanze ijambo avuga ko nta kintu kigitangaza agiye kwizeza abantu baraho kwaje gukora muri francophonie, ariko ko yiteguye kuzana gahunda akazahura n'ibindi bihugu abakazakorana abagategura izi nama za francophonie zigenda zibaho. Hari ibintu byinshi yavuze, gahunda nyinshi azakora, kandi noneho na Perezida Emmanuel Macron nawe yavuga ko yashyigikiye kandidatura ya Louise Mushikiwabo kubera ko Afrika yunze ubumwe igatanga umukandida umwe kandi ufite indangagaciro z'abakoresha ururimi rw'Igifaransa kandi amwizeho byinshi.
Urakoze cyane gose Placide Magambo. Turaza kugaruka kuri iyo nkuru ku buryo burambuye, gusa tukibutsa yuko Madame Louise Mushikiwabo yariko ahangana na Michael Jean we akomoka mu gihugu cya Canada. Mukanyo isase twinjira mu kiganiro muri sanga nyezina.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Harahezi misi hari za video zicana cana ko kumbuga ngurukana bumenyi zerekana indongozi z'amashengero amwamwe ziheka kubasha zifise kubakirisumu kubatoza amafaranga kugira ngo basengegwe. Izo video zavuze ko byinshi harimo ukunegura izo ndongozi zagirizwa gufata amashengero nk'igikoresho kibafasha gushika ku nyungu zabo bwite. Uguhurumbira amashengero mu bihugu bitandukanye vya Afrika birimo Rwanda n'u Burundi si umugani. Umuce uyahurumbira ukagigwa hanini n'abapfasoni rimwe na rimwe usanga umwanya munini batari ku bikorwa bawumara mu gusenga aho umuntu akibaza ingene uko gusenga kubangikanywa n'amabanga atandukanye umufasoni ya deje mu rugo harimo kurera abana kwiteza imbere no guteza imbere urugo nicoroshe ko umufasoni mukirisu adatwagwa cyane n'isengero akibagira ivya jeje ndongo z'amasengero zigoniki kuri ivyo zagirije vyuko rimwe na rimwe zirenga karimbi mu gusaba amafaranga abayoboke bayo bavyitirira ayo mashengero ukwemera n'iterambere ni magiranire utu tubazo turaza kuduca ijya nino mu kiganiro muri isanga 10 umunsi wa gatanu mumenyereye yuko duha ijambo abafasoni n'abigeme twatewe iteka no kwakira Pastor Claudine Barandagiye aramutswa ishengero Cross Point Healing House rifise icicaro ha muri America ahitwa Bethesda ni muri leta ya Maryland. Pastor Claudine mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya America.
Igome namwe mwakoze kudutumira.
Ego mwisange mu kiganiro muri isanga hama tuduge ku ijambo tuyaga mutubwira n'ubuzima bwanyu bw'umufasoni asenga yemera kuko kenshi dukunze kumva abapastori b'abapasoni na cyane cyane mu mahanga kandi umuntu avugana ururimi tubanze tugaruke kuri iryo shengero ryanyu ryavutse ryari.
Ego isengero rya Cross Point Healing House rimaze imyaka ibiri n'igice ritanguye. Yatanguye mu kwezi kwa kane mu 2016.
Hama ritangura mufise iyahe ntumbero ryatanguye ari ry'abarundi gusa n'abanyarwanda canke.
Bo itorero rya Kristo ntirishobora kuba rifite intumbero ryo kuja mu bwoko bumwe gusa canke abantu bamwe kuko Kristo yabambiwe abantu bose. Rero nubwo ryo tangurana n'imijyango ibiri canke n'abantu batatu boba bahuje n'ubwenge gihugu ariko intumbero kuba ruko abantu bose bizera baba bazungu baba birabure baba bashinwa impande zose zisi baba hawe karivu.
Ego ubu kuri no saha tuvugana ishengero ryanyu rigeze mu bakirisubangana gute abarundi bari nga Washington baraza kwisengeramwo abanyarwanda hari uca yibaza ati imisa canke amasengesho mu kirundi n'ikinyarwanda Washington.
Ego mu bisanzwe dutangura iryo torero twatanguye turi nk'abarundi kandi twari bakeyi twari nk'abantu bashika nka 16 aho narinjize ngo nabana ariko ubunye harimwo abanyarwanda urumva abanyarwanda n'abarundi kenshi tukunze gushira hamwe harimwo abakongomani harimwo abaganda turafise na Nigeria bakeyi turafise na muri Zimbabwe hariho na Banyamerika rero turi kumwe.
Ego
turamaze kwaguka nubwo twatanguye turi 10 ubu turarenga 100 ibyo turabishimira Imana.
Ego hama amasengero atandukanye ubundi hari abavuga ati nivyo hari hama amasengero usanga ari mu byo gusenga ibyo bikorane bikaba ava hanze bakaza aho ugasanga hari utundi dukogwa dutandukanye tuza turakogwa ibyo ibubamfu hamba vuye ibyo ku nk'Amerika usanga harimo nk'abantu benshi bazava mu icungara ritandukanye hari bikogwa mukora byereke yabo bashaba baje kugira ngo muwafashe kwisanga mu kino gihugu.
Egome cyane igikogwa nyamukuru mu bisanzwe dukora muri Cross Point kandi nizera yuko ari nabyo amasengero yandi yabizera akora. Igikogwa nyamukuru n'ukubwira abantu ubutumwa bwiza bakizera bakihana bagahindukirira Imana. Ariko mu itorero ryacu ntidukora ibyo bikogwa byivuga butumwa gusa turabishigikiza n'ibindi bikorwa by'ubusabane gushikira abantu n'ibikorwa by'ama encadrement y'abantu bashasha abajene kugira ngo barushirizeho gukura mu mwuka ntibakure mu mwuka gusa ariko bakuremwo bakure no mu bindi bice byose bibagize.
Ego tudugukiyago rero cy'ubwo buzima bw'umupfasoni w'umukirisu muratubwiye ingene mwatangwe muri abantu ba 16 ariko muratubwiye ati twarakuze hari aba muri Zimbabwe baza gusenga hari abanyamerika baza gusenga. Madame Claudine mukiza ngaha muri kino gihugu cha Amerika mwari musanzwe muri iyo mirimo yanyu yo gusengesha no kumukozi w'Imana.
Egome njewe gukorera Imana sinabiherewe no muri Amerika nabitanguriye mu gihugu cy'u Burundi mu 2008. Egome niho natangwe gukorera Imana hanyuma tuca tugira amahirwe Imana iratuzana ituzana ino nari twari tuje gushikikira umutware yari yaranse akazi muri Banki Mondiale ariko jewe nabandanyije akazi kanje ko gukorera Imana.
Ego ni vyoroshe kuva mu Burundi gashika muri Amerika ati ndabandanye uko bigenda kose byaroroshe cyane
Imana iguhamagariye ahantu iraguha na ikituma niko no vita
ego
iragufasha kwiinstalla no kwiadapta rero Imana yabanye natwe byaroroshe kukubera twari dufashijwe n'Imana
ego Ego, no kwijugya muri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga umutumire ni Pastor Claudine barandagiye arunguye ishengero Cross Point Healing House di Fisici Charo Bethesda ni muri leta Maryland aha Washington nuko rero hari utu video nkuko navuze tumaze imisi dicana cana ko bamwe bavuga ati ibi bintu nyabuna siko byarinda kugenda utwo tu video twabaciye mu maso ga Pastor
Ego hariho utwo mporambona ariko jewe ikintu ibintu bikorekera ku rubuga ngomba kubanza kuvuga ku rubuga urubuga gugururiwe abantu bose hariho abizera n'abatizera hariho abashira ko utwo bashaka twose hariho abashira ko ivyukuri hariho n'abashira ko ibinyoma donc hari byo tubona jewe rero nk'umukozi w'Imana iyo ndavyakiriye ndatohoza rero kuri utwo tu video nanje mporanda tubona nkagira ibyo ndabitahura ko jewe personally yego niko no bivuga mporanda tubona nanje
yego ahama muga kuvuga ko umuvuduko abakozi b'Imana bari ko muri kino gihe hariho akarimbi kariko kararengwa mu gufata amasengero bakayafata nk'igikoresho kibafata gushika ku nyungu bwite harimo kurenza urugero canke harimo ababikora bake ugasanga nimwe bavuga ati umugembwa umunyembwa umwe gatukisha umuryango
nibaza ubivuze neza nibaza yuko ari ico co kuvuga ngo umuryambwa abumwe agatukisha umuryango mu byukuri hariho abakozi b'Imana bakorera Imana mukuri ariko hariho nabandi bashaka kubikoresha nk'inyungu kandi c'est très dommage n'ibintu bitari byiza na gatoyi kukubera batukisha ikikorwa c'Imana ariko kandi hariho nabandi benshi bakorera Imana mukuri
yego
yego
yego ivyo vyari muri rusangi umuvuduko w'abapfasoni mu byo gusenga mubona gute nk'umupfasoni w'umurundi kazi umunyafrika arakunze kuvuga ngo ibihugu vya Afrika vyaciye mu bibazo byinshi usanga benshi baragize ubuhungiro canke barasanze amahoro ku Mana ariko ugasanga abapfasoni ni bari imbere mwebwe uwo muvuduko w'abapfasoni n'Imana imigenderanire bafitaniye n'Imana no kuja masenge ro mubona gute
ego me muvyita umuvuduko ariko je ukuntu ndabibona aba mama turafise ukuntu Imana yaturemye aba mama bafise umutima woroshe kandi aba mama turakira n'ingoga siko bimeze ku bantu babagabo abagabo kenshi iyo bakiri ikintu bafata umwanya wo kubanza gutohoza ariko twebwe aba mama n'abakobwa canke nabana dufite ukuntu twakira n'ingoga ikintu kandi si bibi hanyuma kandi uzosanga n'abantu bahagurutsa amasenge usanga bashigikirwa n'abamama gusumba
yego
rero biri muri kamere zacu zo kwakira no gushigikira no kugomba kumenya ikintu ukirimwo rero niko tumeze
yego ni kamere ka abafasoni reka turabigaruka koce turaba ingene ako kamere bibangikanwa n'ibikorwa bitandukanye by'umfasoni mu rugo ariko hari benshi duse ku murongo bashaka kugira ico babajije cyangwa ico baterereye wa mbere duse ni Jean Félix uratwumva
yego ndavumva
yego mwaramutse aho herereye hamuduge kwijamba
ndi mu majyepfo ntara ya majyepfo mu Rwanda ndashaka kubaza umutumirwa bo ikigano nyihereye hagati ariko ndashaka kudenda iki igitekerezo nze kumubaza ikibazo ubundi urebye ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana rizwe ndashaka kuvuga guhera kuri christianisme ubukirisitu buza butangira wasangaga ubundi gahunda umukirisitu bwari bufite kwari ugusanga abantu noneho bukabarima imitima uwakiriwe ubwo butumwa bashaka ko ahinduka akagira ubutungane ukuri ariko n'ubwigenge bw'imbere liberite interne ibyo bikaganisha mu kuboko kw'imitima niba ari ibyiyumvira afite ibitekerezo byinshi amakosa akora bwa butungane bukamukanisha ijambo yumvise ry'Imana rimuhinduye rikamuganisha ku kuri, noneho akagira n'ubwigenge bw'imbere bikamuha ibyiringiro byo kuba hari ahandi azaba kubera ko hatandukanye n'aho yari ari ubwo ni ijuru ukurikije ubukirisitu. Nkabaza umutumirwe se, kuki muri iki gihe usanga kuko ibintu bigaragara haba mu Rwanda n'ahandi umuntu agenda asoma mu binyamakuru, usanga idini cyangwa se itorero abantu bishyira hamwe bakarishinga bakabindura business? Ikigaragara cyo ni uko usanga abarishinze abarishinze abafondateri baryo byanze bikunze mu gihe gito ubona ahindutse mu mimerere, ugasanga niba atarafite imodoka ihenze arayiguze, indege arayiguze, abikesha bwa butumwa atangiye cyangwa se ya misiyo atangiye.
Akabazo kawe muri make rero ba DJ Pastor Claudine akaba arakahega Jean Félix. Jean Félix uratwumva? Ego ngira ngo ntitukiri kumwe ku murongo wa telefone ariko murumvise ivyo
abakora ukora nka business. Ugasanga kenshi baraviza amaturo y'abayobozi. Murakoze.
Ubwire umunsi mwiza. Agatelefone kari kamugoye ego. Pastor Claudine. Murumvise amakenga canke akabazo ka Jean Félix mu gihugu cy'u Rwanda?
Ego ndavyumvise. Kandi si Félix wenyine abivuga, hariho n'abandi benshi bahora bafite ikibazo nk'ico no mu Burundi, ibyo birahari. Ariko nashaka kuvuga ku muhamagaro wo gukorera Imana. Umuhamagaro wo gukorera Imana si abantu babiri bakwiye kuja hamwe ngo batanguze ishengero nk'uko izindi business zitangukwa. Kukubera utangura itorero agomba kuba ari umupasteri yahamagawe n'Imana. Udafise umuhamagaro wo mu ijuru ngo ube warungiswe n'Imana, uja gukora amakosa kuko Imana ntimuba muri kumwe.
Uza kumenya gute kuri mu bahamagawe?
Imana kuva na kera yamye ihamagara abantu. Iguhamagaye iraguha ibimenyetso yuko yaguhamagaye, irakubwira kandi nawe mu mutima ukumva by'ukuri ko umutima wawe ufatanye n'umutima w'Imana kandi ukumva yuko uyoborwa gutangura umurimo. Iyo rero abantu batanguwe batanguranye n'Imana bakora ibya data wo mu ijuru, bakuba ku bwami bw'ijuru, bakavuga ubutumwa bwiza butera abantu kwihana no guhinduka, kandi bakabaremwamo ibyizigiro bya kazoza, bakitegura bitegura kuzobana n'Imana mu buzima budashira. Hariho rero abafata gutangura itorero bakabyita nka business nk'izindi. Esuru tuko bumva ko mu isengero hari ahantu batanga amaturo, hariho amaturo yemewe ni na Bibiliya. Hariho nk'ibigira 10 ivyo biremewe na Bibiliya, hariho ama offrande niyo maturo, hariho nibindi twita mu gifaransa le prémisse canke umushuzo, hariho na thanksgiving gutanga ituro gishimwe. Rero abantu bakunda amafaranga iyo babonye ahantu hatangwa amafaranga baravyitiranya bakibaza ngo ni business nk'izindi, nka activité génératrice de revenus. Ariko n'ukuri mu itorero rya Kristo ntihakwiye gukoreka ibintu nk'ivyo byo gutangura itorero kugira ngo ugire business. Nivyo, ni business, ariko ni business y'ivya data wo mu ijuru. Rero birababaje kubona hariho nka kumwe wabivuga wa mugani ngo umuryango umwe ngo aratugisha umuryango. Birababaje kubona ho bahariho nk'abantu biyita abapasteri bataraba pasteri cyangwa bakora ibintu biremera abantu, bakabaremereza gutanga amahera babyita ngo ni itorero,
ugasanga bikorera twana bwa bukirisitu bw'abantu. Ejo gye muri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ni muri Isanga, mutumire ni Pastor Claudine Barandagiye aramutse ishengero Cross Point Healing House rifite icyicaro hamwe ya America ahitwa Bethesda ni muri leta ya Maryland. Murumva ivyo turiko turavugana Ferdinand ku murongo wa telefone akabazo canke intererano uco tubwira naho herereye.
Ego murakoze cyane, ndabara mu kije kandi mu kije na mu kije na mu kije na bariko baratumvira. Yewe mu Burundi no hara yari yizi nari nabonye ibyo mari mwandi ku Facebook mu kuba kuri bya ibyo mu matrenge no kuri ndatangisha ibintu bijanye n'amahera. ndiko ndaraba ibintu umuntu ariko araba mukahise yumva ibihantuzo arabona yuko mbe kuri amasengero bwa mbere yari afite ingero y'ubuzima ariko mukagiye kuraba ibitego rimwe na rimwe usanga umwungu ni ingero y'ubuzima kuko yabana akarorero ibyo bintu igibigira cumi n'amasikanwa bitegerezwa na bibiliya kandi ugiye kuraba mu migenzo y'ikiyahudi usomye bibiliya urabona neza yuko abantu bahabwa ibyo bintu barabo mu muryango wo bita abaremerewe abo bantu nabo nta matungo namwe bari bafite ku butaka bwa Isirayeli bari abantu batungwa no guhereza Imana kandi bagatungwa na bimwe mu mashikanwa abantu babahaye ariko ubu abantu barongoye amasengero nibo bantu bafite uburyo bukwiye nibo bafite amazu meza amatongo manini amamodokari n'ibindi bintu byinshi ariko mu nyuma yaho bakongera bagasaba ibintu bo ngiye kubira abantu mu Katolika kandi ndemera ko ndiwe kandi sinshobora kudohoka kuri yo mugabo ugiye kuraba nka rimwe na rimwe nk'amacengero nk'amatongo yega ekereziya ya Katolika arimwa n'abakristu bakayarima ku buntu izindi serivisi zose zikorwa ku buntu ariko bobo iyo hagize icyo bakenera iminsi yose babasaba amahera nta kuvuga ngo umuntu arakenye cyangwa ingo zigeze cyane hagize akantu basaba utegerezwa gutanga ibintu uburi kugira ngo ukabaho gutanga amahano ubu buri uri kurara utuzo n'ibintu bigiye kuba nka tagiro bavuga ngo baraguriye ikivugeye ibyava ngo ingero kesi harimo ngo kante deze ngirijanse umuntu ahakoba ubwo rigasa muri iyo sanga kandi akarimo gashobora kuba notari no mu ntama aho navuze kuri urwo ruhande jyewe ndimo kandi ngona bimba kuri ibyo bintu bijyanye n'imyifato n'amatungo ku bintu bijyanye n'abarongoye isengero nimba uwo mupasoni mwatumiye hari icyo bishobora kubibwira ko byo bimbwira mugabo gusa sishobora kuza kumwumva ko nta karadiyo kari hafi y'iwanjye ariko nibisanzwe nta kicyinjiro ziba nta gitanzi kumbere abandi barajya kugira icyo batumvise ko nta ngorane ariko murakoze
ego urashobora kuguma ku murongo gato ga Ferdinand aguma ku murongo gato ni madamu Claudine muratwihanganira hariho aho batatwumva mugende mu muhanyisho akiri ku murongo wa telefone
ego ndumvise ikibazo ciwe aravuga yavuze ko ari umukatolika muga kandi arafise n'igisho araba ibiriko birabera mu yandi masengero aravuga ku bintu aravuga kuri kera mu bwuzure bwa kera aravuga yuko abakozi b'Imana nk'abalewi bobo ngo bari bafise ahandi hantu baba ntibabana n'abandi bantu ibyo nivyo birimo muri bibiliya akavuga ukuntu babaho ko babeshwaho n'amashikanwa bahabwa n'abantu ibyo n'ukuri muri kino gihe cacu ntitugikora nko muri ico gihe ca kera turi mu bwuzure bushasha Yesu yaraturumitse aturungika mu bantu atubwira kuja kugira abantu ubutumwa bwiza kandi mu kuturungika yavuze ngo ntihagire icyo mutwara ntihagire icyo twitwaza ngo kuko umukozi akwiriye ingero yiwe ni ukuvuga ngo abakozi b'Imana nabo baratunzwe baratungwa n'amashikanwa abakristo babaha izo n'ibisanzwe hariho ikindi kintu mbona giteye impungenge abantu nuko babona abakozi b'Imana abapasiteri batanguye ari abantu basanzwe ejo bakabona bafise imodoka bafise inzu sinumva ingorane ihari ryo kumukozi w'Imana atunga kandi biranditse muri bibiliya yuko Imana nitwubaha Imana idukurikiza imigisha nibisanzwe yuko umukozi w'Imana atera imbere nibisanzwe yuko Imana ihezagira abayubaha kuko niko biri muri bibiliya mugabo gusa ikintu ngira ngo gitera ubu impungenge abantu nuko babona umuntu mu kanya gatoya ari umukene ejo atacafise ejo akaba aratunze turi mu minsi ya nyuma harimo ibintu byinshi ariko umukozi w'Imana wese atunze ntabayivye oya kuko Imana ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana ihezagira abayubaha nibisanzwe rero yuko abakozi b'Imana batunga ariho nabandi bantu batunga hijya no hino
kuri mwebwe muca mvuga ati ni wa mugisha twirirwa turasengera
eh harimo umugisha
yego turaze kwigaruka ko turanisha ku mfasoni kuko mwatubwiye ati afasoni hariho ukuntu umutima wagurutse gusumba abagabo turabihurumbira uburoce turaba inimba hari jo igihurumbira canke kuguruka kwa cane gushaka kwica mu iterambere y'umfasoni atari muri zondongozi ariko amfasoni itabira amashengero imbere yo kubija ko hariho Emmanuel Emmanuel ikaze kujuga America
ego
nego aho herere hama akabazo ka
igano rajumvise ubwo nakumvise igeze mu hagati ikwino mwino kuganiraho n'inago se n'ibyo byanditse cyane nana ubwo se yari n'ibyo bihari birezi cyane abantu bagisenga ahubwo abantu bajya gusenga nta kibabwire cyane cyane abayobora amadini n'amatorero bakunda imana ahubwo basiba bijyanye n'amafaranga cyane
ariko Emmanuel ndumva ijwi ryawe riri hasi hari igihe tukumva hari igihe tutakumva ugerageza uriduze
uko nabivugaga abantu bajya gusenga ukabona ye hari ahantu nzi hari ahantu nzi umuntu ajya gusenga yo kugira ngo yinjire babanza kwishyura amafaranga
aho ni hehe ga Emmanuel
abantu ni mu karere ka Nyagatare karere ka Nyagatare umurenge ni Katabagemo kwinjiramo bavuga ngo baragusengera ukajyamo ukinjiramo ukishyura amafaranga cyangwa bakagusya ukazana ibati ryo gusakara urusengero cyangwa bakagutuma intebe yo kwicaraho urumva ni ibintu bisabije cyane ibyo bintu rwose abishinzwe ndumva bagerageza bakareba ukuntu bakemura ibyo bibazo bose ntabwo abaturage bose ntabwo bagikunda bagiye no gucika mu nsengero kubera ibyo bintu
urakoze kuri ivyo vyiyumviro vyawe Emmanuel mu Rwanda gira umunsi mwiza
namwe murakoze
yego tubanza tugaruka kuri ayo makenga yabo Pastor Claudine
ego ndumvise amakenga uwo muntu afise mu byukuri uraze mu ijambo ry'Imana nta hantu na hamwe abakristo basabwa amafaranga imbere yuko binjira nta na hantu na hamwe umukristo agomba gutanga amafaranga imbere yuko asengerwa kuko busengera abantu Imana yo gusengera abantu ntabwo twayihawe tuyiguza amahera Yesu Kristo yarabiduhaye aravuga ati muze musengera abantu mwirukana amadayimoni musengera abagwaye muhumura impumyi ibimuga bimunguruke ivyo nta muntu yitwa ngo numukozi w'Imana byukuri hamagawe n'Imana yosaba amahera kugira ngo asengere umuntu ivyo numva ari ibintu ntibifatiye kuri Bibiliya ariko uko navyumvise uwo muntu avuga yuko aho hantu ajya gusengera haraho babasaba ibati cyangwa bakaryo gusakara birashoboka ko abari itorero rikitangura bakeneye ciyubaka bakeneye utuntu n'utundi hijya no hino ivyo rero nibaza yuko twobitandukanya nibikorwa byo gusengera abantu ivyo nibikorwa byo gushigikira umurimo w'Imana je ndabitandukanya cyane n'ibindi bikorwa byo gusengera byo gusengera abantu ntabwo tugiye gusengera abantu ariko tubanje kubasaba amaturo tubasengera ku buntu hanyuma nivyo bibiri bidusaba
none ga Pastor Claudine ko twumva cyane binaboneka ko abapasoni nibo bahurumbira cyane ayo masengero mwadusiguriye muti umutima w'umpasoni burya uko aremye nuko nyene arafise ibyo bigumbagumba sibo baca bagwa mu mporero gusumba kumva iyo mitima yoroshe ukamuzi yuko ari nabo akenshi mu miryango batabifise nibo rero twovuga ko bagwa mu mporero cyane nabo bikika mu kiza canke n'ubyo tunganyo ry'amadini bavuga ati naho winjira ubanze ufashe bukebuke.
Ego menda vyumva nivyo navuze yuko abakenyezi dufise umutima woroshe wo kwakira ikintu vuba ariko ikintu ndashaka kongera ko abakenyezi nturi bijuju na gatoya dufise umutima woroshe ariko turafise amaso turafise n'ubwenge turafise na kamere yo kubona ikintu imbere y'igihe bisigura ngo abakenyezi iyo bavuze ngo baragwa mu mporero jewe ndabifata kwinshi turakira vuba ariko dufise ubwenge kandi uravye na bibiliya ukuntu igende ivuga kuntuze kubakenyezi uravye n'abakenyezi kuva na kera bamye bakorera imana imana bamye bahaguruka mu gihe rukanze nka ba Debora bane bahaguruka nka ba Esteri mu gihe bikenewe cyane cyane mu gihe abantu bagize ubwoba basanga abakenyezi bahaguruka no mu bwuzure bwa bushasha turabona ko hari abagore bagendanira Yesu abo bagumanye na Yesu no gushika no kumusaraba kandi ntibamwihakanye ba Salome ba Maria do Magdala na abakenyezi muri bibiliya kuva na kera mu isezerano rya kera n'iri rishasha usanga ari abantu baba hagufi y'Imana cyane mu busumba rero nivyo turakira vuba kandi turanezerwa twakirana igishika niko Imana yaturemye mugabo dufise ubwenge kuburyo nta manipulation arenze urugero
yozaraba
bakenyezi gusa ngo biraba bakenyezi gusa bitaraba n'abagabo yego ko natwe turafise ubwenge bwo gutandukanya ibintu n'ibindi
yego nuko turabandanya muri sangana ino munsi hariho na Joseph ku murongo wa telefone. Joseph aho uherereye hama uduge ku ijambo.
Nerere mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Akabazo canke intererano.
Mu ndamukirizo mutumire pasteri.
Yego. Ndabaramukije.
Yego. Akabazo nari mfite. Urabona kuri ibi bijyanye n'amadini harabaho ibintu byo gusenga, hakabaho ibijyanye no kuvuga ngo kujya gusengera mu byumba, ariko ugasanga ahanini hakunze kujyayo cyane cyane abo bapfasoni cyangwa abigeme. Noneho ugasanga ibikorwa byo mu rugo ntabwo bibashije kubona ubikora, kandi urabona ko nyine umudamu burya niwe nyir'urugo, niwe ureba abana, niwe ureba imirimo ndetse itandukanye mu rugo. Ese nkamwe b'abayobozi b'amatorero biriya bintu byo kujya mu cyumba mubona mubishyigikiye? Akandi kabazo, urabona ko muri ibyo bintu byo mu byumba hakunze kuvukamo ibibazo, ugasanga hariho abagiyeyo bagakurayo inda, bagakurayo mbese ibintu bidasobanutse, ugasanga nabyo bizanye amakimbirane mu ngo. Muri make akabazo kanjye nkaba nabazaga, ese nkamwe b'abayobozi b'amatorero mubibona mute? Ese ibyo bintu mwabishyigikiye? Murakoze akabazo kanjye karako.
Pasia Claudine.
Egome, urakoze, ubajije n'ikibazo ciza, uzanye ikibazo kivuga ku byumba by'amasengesho. Ibyumba by'amasengesho bigomba kuba biri munsi y'ubuyobozi bw'itorero kandi bigomba kuba ari ibyumba bizwi n'abungere. Iyo hari ibyumba by'amasengesho bizwi n'abungere, ni ukuvuga ngo biba biri kontrole, haba hazwi, tuba tuzi uwubikuriye, tuba tuzi n'inyigisho zitangwamo. Ingorane ni ibyo byumba by'ivyaduka bitagira aho byegamiye. Kandi ivyo nibaza yuko ari navyo usanga bikorekera mu ivyo bikorwa wumva, kukubera nivyo abantu bigenga, nivyo abantu batazwi. Jese ndanabita nuko bose barabakozi b'Imana. Iyo barabakozi b'Imana ntibokorekera mu ibintu nk'ivyo bivugwa nk'ivyo bigayitse. bisigura ngo rero je nk'umukozi w'Imana nifuza yuko ivyumba byose by'amasengesho byogomba kuba bizwi n'amatorero no kuvuga n'abayobozi babo bakaba ari abantu barungitswe n'abapasteri babo bakamenya inyigisho zitangirwaho n'ibikorwa bikorekeraho ibyo byumba byigenga nivyo usanga bikorekeramo ibintu bitari byo
Haruna kandi yavuze ati abapasoni niwe mutwe w'urugo ariko umwanya ugasanga wa mwanya wo kuraba devoir y'umwana wa mwanya wo kugira iki umwanya munini bari muri ayo masengesho byo murabivuga ku ikiga Pastor Claudine
ibyo onye je nibaza yuko ngira ngo abari nk'abahenzwe ariko je nashaka kuvuga ku bakenyezi abakenyezi turi imigwi ibiri hari abakenyezi bubaha imana n'abakenyezi batubaha imana umukenyezi yubaha imana uravye nuko avugwa ko muri bibiliya nko muri nko mu migani igice cya 31 usanga umukenyezi ngo yubaha imana ngo ari uwo gushimwa ngo akora ibintu bishimwa gusa nuko uvuga kuva mu gatondo umukenyezi yubaha imana akorera mu rutonde kandi yitwara ari ku rugo rwiwe akitwara ari kabana akitwara ari ku mugabo wiwe kandi akaba umuntu ari mu bikorwa cyane by'iterambere ubiravye muri bibiliya muri mu gitabo cy'imigani 31 baravuga ku mukenyezi yubaha imana umukozi umukenyezi yubaha imana ntaba mu kajagari umukenyezi yubaha imana amenye umuhamagaro we nk'umumama wo kurera wo kwitwara ari ku mugabo wo kuronderera urugo wo kwigisha abana hariho n'ijambo ryo she nkunda gusoma muri uwo muri ico gitabo cy'imigani bavuga ngo yabumbuye akanwa ngo abumbura na kanwa ubwenge kandi ubwo bwenge nabwo nta handi buva ku mana rero nimba biriho yuko abakenyezi bahendwa urumva ni bya bindi ni by'akababaro ariko ndahimiriza abagore bose bahendwa muri ubwo buryo ngo bagaruke bubaha imana bagira ubwenge bw'Imana bitwara ariko ingo zabo barera abana bafasha abatware bagira iterambere ry'igihugu
basenge ariko
bibuke ko hari indi mihamagaro ya mbere
murakoze cyane igihugu America Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri sanga hino munsi umutumire ni Pastor Claudine barandagiye aramutse shengero Cross Point Healing House biringa hamwe ya America Cedric uratwumva Cedric uri kuratwumva
Hallo ndabumva
ikaze awerere ha mucuduga kwijamba kibazo canke nererana
Ahegera ni nerere muri Uganda Kampala icyo nashaka kuvuga ni kujyanye n'abasenga gusenga ni byiza cyane hano ni mwata kundi mu byo gusenga ariko ikibazo ni kimwe hano nanjye ndabye hano Uganda ho mperereye ibintu by'amadini byarameze nk'ibicanganyikirwa gatoyi urashobora gusanga umuntu ari umupasiteri kuba ari umupasiteri n'urusengero rwiwe ugasanga hari ibintu bikorwa bigaragara yuko umengo iby'imana ahubwo harimo politike cyangwa bizinesi itandazwa yinjiye muri ibyo bintu abona ko umenga ahantu henshi urasanga umuntu ari avuga ngo arakiza abantu ugasanga abantu baramwirukiye bazi ko akiza ariko ibintu akoreye abantu bamara kandi ugasanga abantu barimo baragiyinuba cyane rwose cyangwa bamwe baravuga ati ibintu uyu muntu akora bijyanye n'iby'Imana nicyo bituma ibizinga by'amasengesho bikwiye kurabwa neza bigacungirwa neza kubera birashobora kuberamo ingorane twemera ku isi cyangwa dufite imyemerere myinshi hariho uwemera kubera afite inyungu agiye kuronka kubera ko harimo urudandazwa hariho n'uwemera kugira ngo abone ikiri cyesha ibyo birimo nicyo bituma rero izinga by'amasengesho
urakoze cyane Cedric Kampala ugira umunsi mwiza Louis Michel uratwumva nawe
murakoze banyikantureka mu Burundi iyo banyikantureka
ugira umunsi mwiza ego Louis Michel nawe uratwumva
ndakumva uraho Diane
turashima ikaze ku ijwi ry'Amerika akabazo canke intererano
zuhuriza pasha uraho
yego mendaho ndashima Imana mweho
ndagira ngo ntangire ndi mu Rwanda
yego
mu karere ka Kamonyi
yego
ndagira ngo ngire madame Louise Mushikiwabo ni serikitasiyo ko katize amatoro cyo ni cyambere cyakabiri pasta
yego
cyo cyane
Oya ndagufashije byohe gutwenga.
Nuko bivanze
nibyo twarimo bitarimo ariko ntacyo. Bandanye kwa Madam Kevin.
Ndagira ngo bate pastor.
Yego.
Yesu Kristo bwema yaje no kwishi atume. Nuko mutubwire.
Yego.
Hanyuma yakoze ibintu bikomeye cyane.
Yego me.
Ariko
Lumise.
Kana namwe usanga Yesu Kristo yagenda mu modoka. Nani usanga yubatse akabombo. Nani usanga ibintu bya kabombo yagendeshaga ibirenge. Ariko none mwebwe ubungo bibereye kandi yabwiye ngo muzajye mukora mumukurikiza natwe kandi ariko iyo yaje usanga amatorero emfasi umuntu ushinze itorero arishinga ashaka inyungu ugasanga niwe ufite imodoka indege
bamwe bamwe kana bose Louis Michel
inzu ya kabombo ese pasi ibyo ntabwo Yesu Kristo yabivuze cyane cyane icya kabiri pasi icya kabiri amafaranga vrema Yesu Kristo yakoze ibitangaza bikomeye cyane yazuye abantu benshi cyane reka mbere kuri Lazaro uzwi cyane muri Bibiliya ariko noneho nta n'ifaranga na rimwe hari n'abandi yazuye bageze ku 8 ahari ariko fasi icyo mukoze cyose mushaka kugira ngo mubone amafaranga
Louis Michel bamwe apana bose.
Un pasteur. Na
mugabo usongore Louis Michel twese abandi batwindiye ku murongo wa telefone.
Un pasteur. Yagize gutya? Wewe natashe ari kuzuza ibintu yakoraga. Wewe yakoraga amafaranga ku mugaragaro ku buryo natashe. Nibyo yakoze byose byarafashwe byarafatiwe n'amatorero
akabazo rero kawe
akabazo kanjye rero pasi bose utatubeshye ukoresheje ukuri uko iryo madini atubwiye ibyo mwatubwiye eske mukurikiza Yesu Kristo cyangwa muri shaki muri business
urakoze urindirire inyisho ku murongo wa telefone Louis Michel
urakoze cyane
Pastor Claudine numvise tubaze twari Michelle avuganye n'agashavu
yego me avuganye n'agashavu kandi ndabitahura cyane yatanguye avuga kuri Yesu Kristo ukuntu yakora yuko atasaba amafaranga atagendera mu modoka ikintu no kubwira Louis Michel Yesu Kristo aragutse gusumba ibyo byose uri kuravuga Yesu Kristo akeneye kugenda ahantu ntabwo yaba akeneye imodoka kuko afise ese yibagiye ko no kumazi yahagendeye no kuvuga ngo Yesu Kristo ni umwana w'Imana kandi ni Imana nka se Imana ni Imana irihagije mu bintu byose nikeneye intererano y'abana b'abantu kukubera Yesu Kristo akeneye kugaburira abantu 5,000 intumwa nizo zagira ikibazo kuko bo baraba kudufi no kudukate tunga ariko Yesu Kristo yaramvura amaso akaraba mu ijuru akagwiza imikate no kuvuga Imana ni Imana Imana ntakikeneye Imana ntikenye ntibana n'ubukene Imana iragutse cyane ifise ibintu byose itunze ibintu byose ahubwo ikibazo ni kigaruka ku bakozi b'Imana bo muri bino bihe babona basaba amafaranga hirya no nkuko abantu benshi bamaze iminsi bavyidodomba nivyo twamye tuvuga ivyo onye nizabi nituvuga ngo umuryango umwe agatukisha umuryango abakozi b'Imana bakorera Imana mukuri bashigikiye ku ijambo ry'Imana barahari baruzuye nanje ndimo ariko urumva hariho abavyiyitirira bakavyitira ko abakozi b'Imana atari abakozi b'Imana nibo binjiza izo business bakora mu buryo ibibiliya idashingira intahe ivyo onye niza kababaro ariko ico nsaba nuko abakozi b'Imana bakorera Imana mukuri twofadikanya n'ubuyobozi bwa buyobozi bwo mu gihugu canke mu ntara hagati kugira ngo dufadikanye twese kuja turaba ibintu byose biriko birakoreka mu bantu bitwa ngo n'abakozi b'Imana
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Rukundo ikaze ku ijwi rya Amerika nawe
ya murakoze cyane
aho uherereye hama kabazo kawe usonga guye
ya merereye ngaha muri muri leta ya muri ya idaho ya no buda kari intere na ndonaze
nduga ku ijambo
kandi nshimira uyo mukenyezi mana ya makaye cyane cyane mwa kino gihugu usanga bitoroshe imana yoroshereze kumukomeza no kumugira neza hama mutundi bazumvise cyangwa mu ntererano ikiganiro cyatangira kivuga ko mukenyezi ari we nkingi y'ukuva mwiyegakuma mu masengero imiryango nayo ikabura ingene ibafasha sewe ifite mpaye ndabiraba nkurikize reka mvuge mu Burundi novuga ko hamwe n'abakenyezi baba ariyo baba babura icyo bakora hama ugaca usanga iyo bagiye kwisengera kuko n'abagabo nabo usanga babo nabo baca baza mu kabari ugasanga nabo niyo rero abakenyezi bo kuko baba babonye ibibazo bifitiye mu gihugu baba bifitiye ingorane bo baca baza kwirondereza imana no gusenga kuko ibyo ndabivuze nkurikije ngaha muri Amerika kuko iyo ntabwo n'abakenyezi buzuye mu masengero n'abandi basenga bamwe ntibagisenga rero nota mbona ko ari ibibazo ahubwo baba mu gihugu nko mu Burundi ugasanga abantu nta mirimo bafite rero baza kwisengera imana no kurondera imana abantu bagasabwa ngo bagenda bose mu masengero mugabo birata hanini nuko atabuzima baba bafite kuko abagabo nabo benshi ntidusanga buzuye mu kabari aribo buzuyemo ari benshi kandi usanga ata abantu babavuga abantu usanga bacecetse kandi bose ugasanga bo nabo buzuye mu kabari by'abagabo ikindi nacyo nagomba kuvuga cyo kuvuga ngo abakozi bafunguye amasengero kubera baronke amafaranga jewe nibaza ko oba harimo no bitwa ngo abase b'umusaraba boba bagenda bavuga ibintu nk'ibyo kuko hari umuntu yigeze kukimbwira nca ndamubaza ati wowe utanga angahe ku kwezi usanga atanga nk'inoti ya 10 urumva ugaca usanga ariko agenda abivuga mugabo wa muraba yatanguka ugasanga
ntayatangaabase
bari ko baragwanya iby'umurimo w'imana rero ngibyo ikiganiro kije nk'iki ndumva ko n'abantu batabakunda ibyo by'imana bose baca bazamwo bagatangura gushiramwo ibintu bashaka kuvuga
murakoze cyane kandi turashimira cyane Pastor Claudine barandagiye ko namwemeye ko tubiyaga kumva ko ari ibintu abakunze ibijwi rya Amerika se ku mutima inosa na wewe aherereye
ndi mu Burundi
arasubitse
mu burengera bw'igihugu
yego ikibazo cyane
rero ko Pastor
yego ndabaramukije cyane inosa
nimirandyoheye kubera nko mu Burundi nyake ho bahari umupastor wo mu mama vema
yego
ni ntera ndarumva ibi bintu by'amashengero vrema hari abantu babyikikamwe kugira harimo inyungu zabo umuntu ashobora gusengera umuntu yakira asikiriye aho hantu akajya ngo muzoze gutanga amahera angana uko kandi imana vrema si nkene kuko natwe yaturemye dufite amahera bivanye n'uko yaturemye nawe wumva imana ikenye gute kandi abantu bose bari ku isi batunze wumva twogaruka ngo tujye guhereza imana gute
urakoze cyane
ego
Pastor Claudine ibyumviro byanyu igihugu murabyumva ariko bose banagarutse nka Rukundo yaduhamagariye aha muri Amerika ati abapasi naho muvuga ngo barahurumbira amashengero usanga batwagwaho n'ingorane mwaje muri Amerika mutanguza ishengero ariko no mu Burundi mwarakorera Imana mugeranije kuraba ingene mu Burundi abapasi bahurumbira no ngaha muri Amerika hari ubudasaba mubona
biratandukanye kukubera u Burundi na Amerika ntibibayeho cyo kimwe gome mu hano muri Amerika urabona ko ni igihugu camaze gufata umurongo n'amasengero afashe umurongo bafise amasaha iminsi bahurira ko nukuvuga na n'imisa yabo itangura iyi saha igahera iyi saha runaka ntibarenze ni igihugu kiri organize ndifuza yuko ivyiza tubona mu bihugu byateye imbere byo dufasha natwe tubarabira ko tugashiramo rutonde no kuvuga ico nabonye hari anye mu gihugu ciwacu mu Burundi abantu by'ukuri barahurumbira amasengero kukubera nkuko umukozi uwo muntu yitwa Rukundo yabivuze yavuze ati hariho nagashomeri abantu ntibaronka ico bakora bagaca bigira mu mana kugenda mu mana jewe umuntu aja kumviriza ijambo ry'Imana mbona bagize neza gusumba ubuja gukora ibindi bintu rero kw'abantu bagenda kumviriza ijambo ry'Imana si bibi na gatoyi mu gihe ataco bishe mu rugo ko bajya kumviriza ni byiza kuko ijambo ry'Imana riraryoshe ijambo ry'Imana riratubohora ijambo ry'Imana riturema mwizizigiro ni byiza ko abantu bagenda bakumviriza ijambo ry'Imana gusa ico ngaruka ko no kumenya ngo mbega aho hantu bagiye kuryumviriza harazwi iryo sengero rifise urufatiro uruhe byubakiye ku ijambo ry'Imana kugira ngo ntibajane nyabahururu ngo baje mu bantu by'ukuri batariko bigisha ijambo ry'Imana ariko kandi biyitirwa abakozi b'Imana ico nico ico nico numva gikwiriye
ego nuko hari benshi dufise bashaka kubaza dunia ikaze ku ijuru ry'Amerika Dunia turamujanye Eric ego uratwumva Eric ego aho irereye
Ingozi
akabazo cy'intererano kwa madame Claudine
bo cyumvira nshaka kuvuga nuko abantu tamenye ba business kuko bwo harana numvise ko umva nka kujya uje kwa muganga imbere ko bona rande respecte haro respecte de consistance banda gutaranga rero hari umuntu numvise rero mu Buganda ho ngo imbere ko nana no umuntu banda gutanga amahera ya consistance mba kujya kwa muganga nyine urabona ko kwa muganga nyine banza gutenga refer de consultation hama kubona na docteur hama andi mahero kaza kwera mu nyumba rero sindi sikeneye ibi bimbabaje cyane nakunda cyane kuko hari n'andi hantu numvise umuntu yigeze kuza nyine wewe acyavuga ati wewe yagenda na mabahashi akavuga ati umuntu akeneye kugira abanza atange hama acha profitiza kubwiyumva sinje bobira ni ngoranye birababaje cyane biteje igikorwa cy'Imana mugabe kandi nashaka kuvuga nuko basket dupe kurambetse eske jizi wewe yaratan haramahera bamuhaye haramafaranga yasabye kire ni cyo kibazo rero dukwiye kwibaza kandi kandi nacyo nagomba kuvuga alo
sabwe
nashaka gusaba nk'abantu bashoboye guca ku ndabi y'ishuri basome bibiliya bisunge bibre kuko imana yakubwira ubuntu ukaja ku ishure sibyo ubusa ukwe kuraba kuko ndibuka muri bibre muri ateteza potro hari abantu umva abaparo bari abantu bakorera icyo imana ba petero byari bari abantu byo kwibata ata kibazo bari bagize mugabo hari kareho kipe y'abantu barumvise ibyo bavuga mugabo mu nyuma bagacoja muhira bagakirangura bakaraba iko ibyo ba petero bariko birigisha ari ukuri hama bakabakurikira rero numva by'ukuri dukwiye gusoma ijambo ry'Imana hama
byo kwiye
barashaka guhamagara kuri 60
urakoze Eric utwihanganire urakoze cyane gusa tumva uri kuraja kuri ikiganiro sibyo twarimo sabato na uratwumva sabato
paradiso rya Amerika
ego ikaze ku ijuru rya Amerika akabazo cyangwa intererano
yego nitwa koko sabato Israel nkaba ndi nyagatovu ni mu murenge wa Mubuga no mu rusengero rwa Karongi ni mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda bo si n'ikibazo cyane ahubwo bimeze nk'inyunganizi cyangwa igitekerezo nkurikije uko iwacu mu Rwanda bimeze aho usanga amadini menshi yo mu Rwanda mu by'ukuri yamaze kuba amadini menshi cyane menshi nuwo turashobora gukandagira nuwo tukahasanga urusengero nuwo tukahasanga urusengero ariko rwaragiye rushingwa n'abantu batabifitiye ubushobozi bavuga ko ari umuhamagaro ariko ugasanga barayobora mu buryo butari bwo aho ndabakarorero haraho nk'ubu naha ntuye mu rugo wacu dusanye n'urusengero rumaze hafi amezi nk'ane cyangwa atanu rudakora baramfunze kubera mu Rwanda barafite gahunda yo gufunga insengero nyinshi kubera batari buze ubuziranenge ugasanga bafite insengero nta madushe nta matoilete nta mazi ni nta masima ari mu rusengero abantu baravirwa inkuba zikaza igakubita abantu nta madirishya ariho ku buryo abantu bakoze bagiye bashinga isengero badafite umugambi
wo gusenga mu byuko intumbero yaba atari ugusenga ahubwo ari ukugira ngo barebe ko bakwikusanyiriza abanyagihugu babambure twe tubyita ubwambuzi bushukana ariko byitwaje ijambo ry'Imana.
Urakoze cyane nawe we Sabato mu gihugu cy'u Rwanda.
Murakoze cyane raduhiye Amerika kandi turabakunda cyane.
Urakoze cyane rwose Pastor Claudine. Turiko turasaha nk'abasozera ko dusigaranye iminota itandatu gusa. Abakunzi b'ijugi Amerika tutariko turashobora kwakura ko ari benshi baratwihanganira ariko rero umupfasoni mukirisu muri make yofatikanya gute ubwo bukirisu bwiwe ukwemera iterambere n'amabanga jeje kugira ngo ntihagire ico yica haba mu rugo haba mu gihugu haba mu buzima bw'abajeje.
Ego me twavuze kuba kumice ibiri y'abamama hariho abadamu bubaha Imana
ego
n'abadamu batubaha Imana. Ndashaka kuvuga cyane ku badamu bubaha Imana nkuko Bibiliya ibivuga.
Ego
umudamu yubaha Imana by'ukuri ni nkingi y'urugo ni nkingi y'ishengero ni nkingi y'igihugu kukubera ukuntu Imana yaturemye abadamu bubaha Imana n'abantu baciye ubwenge n'abantu babakozi ntisabanebwe n'abantu ngo iyo babumbuye akanwa ngo babumburana akanwa ubwenge bisigura ngo n'abantu bajejwe kurera n'abantu bajejwe guhugura no kuvuga kugira inama ukuntu Imana yaturemye yaturemye nk'abantu Bibiliya itwita ngo abafasha no kuvuga abafasha n'abantu bariho pour complete ibituzuye bakabyuzuza rero ikintu nobwira abamama bubaha Imana nuko by'ukuri bahiriwe basome ijambo ry'Imana ribe ryinshi muri bo bamenye umuhamagaro wabo hama baheze bashigikire urugo bashigikire abatware babo bashigikire n'igihugu bashigikire n'amatorero rero ko umukenyezi abangikanya umuhamagaro we mu nzu y'Imana no mu gihugu canke no mu rugo atagipfuye birashoboka cyane kukubera no kumenya gupanga gahunda ukamenya ngo urugo rufise uruhara mishengero ndahafise uyu mwanya mu gihugu naho ndahafise uyu mwanya byose no kupanga gatoyi kukubera no kupanga neza kukubera umukenyezi yubaha Imana n'umuntu agira rutonda agira urutonda kandi ashigikira cyane haba mu rugo n'ahandi hantu
ego hama uruhara rw'umupfasoni naho haba umupfasoni mu ndongozi z'ayo mashengero cyangwa umupfasoni mu kirisu kugira ngo utwo tunenge twagiye turavugwa n'abanyagihugu ijya nino duhere baba bantu bita ko bavugira Imana mu gasanga rimwe na rimwe bararenga urugero uruhara rw'umupfasoni kugira ngo utwo tunenge twose duhere nino twahega pasta.
Ikintu novuga nuko ubuunye mu bihugu tugezemmo muri technology tugezemmo hariho ubuunye ntitugikorera Imana ko ariko kose hariho ibintu bitamahugurwa canke ama seminar ubu ntitugikorera ubuntu nkuko kera abantu bakora babikora ko ariko kose harakenewe kuba ama seminar yo kwigisha abakenyezi kugira ngo batwibutse Ikimana iduhamagara uko Imana iduhamagara gukorera Imana nico twokora twebwe nk'abakenyezi kandi tutirengagije umuhamagaro wacu wo mu rugo rero harakeneye ama seminar ubuunyi hariho abantu benshi abigisha benshi bazi kwigisha ku ngo bazi kwigisha ku bakenyezi ivyo vyose nibaza yuko bitegura umukenyezi kugira ngo abe yokora neza nk'umurideri kukubera biragarakera hariho abantu bibaza ngo abakenyezi ntiboshobora gukora ibyo abagabo bakora
nibuvuga
n'iryo jambo ry'Imana ariko ubunye byarahindutse abakenyezi biragaragara yuko barakorera Imana abakenyezi n'abapasteri ino muri Amerika muhora mwumva abakenyezi nka ba Joyce Meyer n'abantu bavuga ubutumwa ku isi kandi
bagakurikirwa
cyane ino muri Amerika abapasteri benshi n'abamama no muri Afrika biratanguye nubwo mu Burundi tukiri bakeye no mu Rwanda ariko kabisa ndahimiriza abakenyezi n'abakobwa ngo bumve ko bafite agaciro mu Mana bumve ko twahawe agaciro kandi bumve ko dushoboye gukora ku rugero rumwe n'abagabo canke nabandi bashizwe hejuru kanatsinda imana yaduhamagaye niyo dushoboza dushobozwa byose niyo yaduhamagaye imana ibahezagiye
murakoze cyane gose turakirie uyo mugisha murakoze cyane gose Pastor Claudine barandagiye mu mutsishengero Cross Point Healing House rifite icyara hamwe America yitwa Bethesda ni muri leta ya Maryland Ijwi rya Amerika rirabashimiye cyane gose kuri kano kanya tuzi ko musoma abanga mwenshi mugabo igihe twabatumira mwatwigoriye murahashika ejo nitwongera kubakenera ibiganiro bya by'urwaruka bya fasoni na politiki na mwebwe rimwe na rimwe irabaraba nk'abimana muze mutwitaze
tuzobitaba cyane kandi mwakoze kutwiyumviraho Imana ibahezagire
yego bakoze namenyesha makuru bacu batandukanye harimo Fatima Rimasikala ramuhinga bw'ivyuma yegeranije amajwi na ingenieur bari bari kumwe mwakoze namwe bwe nshuti bakunze ariko mutwumviriza muherere ijya nino ku isi hose narijyani nahazo nari ndemesheje muri sanga ino munsi mushaka kongera gusubira kumva kuwe zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com tubasigiye kano karirimbo thank you Jesus belongs to you Jesus forever and ever amen you never fail you never change I'll find the omega
azwe mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika